Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika giye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'estatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Mwiriwe neza nshuti mwese namwe abakunzi ba Radio Ijwi y'Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga uyu munsi Burundi buriko burigina imyaka 59 irangiye ushikiri intahe yo kwikukira tuboneho akaryo ko kwifuriza abarundi bose aho bari hose isabukuru ryiza kuri uyu munsi uri hejuru rero twatumiye bamwe mu barundi binaribonye bakurikiranya hafi ibibazo vya politike mu Burundi kugira ngo batubwire intambwe babona Burundi umaze gutera kuva bwigobotoye abakoloni turaza turaheza kandi tubabaze kandi ku ntambamyi bibaza ko zoba zaratumye iterambere nyakuri amahoro arama hamwe n'ubumwe bidasimbatara cyane nk'uko abarundi babyifuza abatumire mu kiganiro ni ambassadeur Isidore Mbayahaga ari I Bujumbura mu Burundi mwiwe neza ambassadeur Mbayahaga
ndabahaye mwiriwe Frederic
muraho murakomeye ngaho
na mahoro kabisa tumeze neza
ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na prof turi kumwe kandi na professeur Innocent Bano umurongo wiwe ndabona utameze neza muri iki gihe mugabo turamuronera mu kanya ariko turi kumwe kandi na professeur emérite Paul Nkunzimana ari muri Canada muraho mushikana na Paul Nkunzimana
naho hashushe gatoye aturi ariko mugabo twebwe bandi hano ndiye rirashika ndi utawa ego turakomeye no kuri
narize ko ngaho muri Canada hashushe mu ryoherwa ko ibihe byinshi n'igihe haba hakanye
oya harashuha cyane rwose bagaturira nkariya muri za koloni britanike ubonye ubushuhe burashika ku madogere 50 urazi ko niyo ubushuhe maze kurenga dogere 30 ibintu bitangira kugorana
aho ndumva hashushe cyane rwose
yego haturira
mukanya turarondera professeur Innocent Bano murongo nturamira neza cyane rwose ariko mukanya zo baraha mukanya turamuronka reka ariko rero dutangura ikiganiro dutangura mwebwe professeur Nkunzimana mutubwira ibintu mubona ku Burundi bwashoboye kurangura muri imyaka 59 irangiye buronse intahe yo kwikukira
yego murakoze mo jewe nibaza yuko yemo navuze yuko Burundi bwaronse intahe yo kwikukira biragoye kukumva ndetse si no mu Burundi gusa n'ibihugu byose byo muri Afurika kuko usanga muri ibi gihe ibyo bihugu kuyokuri nta kwikukira bifise ingingo zose usanga zifatirwa hanze kandi kuyokuri igihe abanyagihugu bahaguruka barondera kwikukira jewe ahubwo icyo nemera nuko iyo bavuze nuko muri ibi bihe kwa ari ukwibuka no kwibuka ku byo kuri kuko usuku no kwibuka umunsi w'itariki ya mbere ukwezi kwa kwindwi 32 kuko ibyo abanyagihugu barondera igihe bahaguruka bashaka kwikukira ariko umugabo inyuma yaho kuri byabaye
professeur
yabo twakigaruka ko ukuntu zaje biragenda
egome
kuri nakwikukira ko hari
ariko muri ko mutubwira ko mu Burundi nkuko mwavuze no mu bindi bihugu byo muri Afrika atakwikukira bafite muri kigi
oya ntakwikukira ko hari gatoyi na nakarorero nuko yinzi ryane zihari hose muri Afrika haba mu Burundi haba Kongo haba hehe haba muri Zamali haba izo ntambara zose mu bihugu vya Chad hehe muri Congo d'Afrique ingwane zihari umuntu yumva muri za Mozambique n'ahandi urumva izo zose bituma nuko nyine atakwikukira ivyo bihugu bifise kandi icyo nohera ko kuvuga nuko haje ukwikukira ubwa mbere kuko ni bya politiki byose biva ku ku butunzi kuko ubutunzi nibwo butuma ibindi byose bigenda uko biri amapolitiki yose ava ku butunzi ndetse hariho n'umushana umwe yitwa Lindwe yize kuvuga yuko la politiki ni concentre de l'économie ni ukuvuga yuko ipolitiki kuvuga ukuri ihagaze ku butunzi iyo rero ata kwigenga kuhari ku butunzi bw'igihugu ugasanga ubutunzi bw'igihugu buri mu minwe y'abanyamahanga icyo gihugu nicyo kikukira na gatoyi
egame icyo kibazo turakigaruka ko ariko nagomba mbaze na ambasaderi Izombaye Haga nawe nyine agira icyo avuze ku bintu kubyerekeye ibintu Burundi bushaka kuba bwararanguye muri imyaka 59 irangi hariho telefone numva imeze nabi Izidoro ambassadeur Mbaye Haga muratwumva
allo
muratwumva
yewe ndabumva gatano kuri gatano
ego muduge ku jambo mutubwire ibintu muyaza ku Burundi bwaranguye muri iyo myaka 59 irangiye
narivuze nti muri imyaka 59 irangiye Burundi buhawe intahe yo kwikukira mu byukuri kuva kiriya gihe urabona yuko Burundi bwaje intahe yo kwikukira mugabo wari karabucura bufuri na buhoro atabishaka ndetse kwasa n'ukumenga kwawe kuyimugobotora ku mico gihe rero Burundi urabona ko bwagiye bugira ibibazo cyane cyane bituruka muri abo nyine badicura bufuri na buhoro abakoloni murabona yuko intayo yo kwikukira yahavuye rero igira ingorane kubera Abarundi bagiye baracanamwo kubera inzangano zagiye zabirwa mu mitima y'Abarundi bagatandukanywa n'inyigisho mbi zava muri abakoloni nyine ariko rero urabona yuko uno munsi mbere duhimbaje uno munsi ibuke nayo kwikukira Uburundi bumaze ikiribo kitari kirekire muri ko burerekana nyine yuko bikukiye ndetse bukereka n'uwabukoroniza yuko bikukiye ubundi hari ibimenyetso bigaragara neza yuko Uburundi buri mu nzira nziza cyane cyane kuko bwaronsa abagabo b'ijurya n'ijambo bahagarara ubwigenge bw'igihugu
murashobora kutubwira kuduha nk'ivyo bimenyetso bimwe bimwe
murabona yuko umushinga ntaye turareka aravuga ati burya ukwikukira hari mu kugaragazwa n'ubutunzi ubu rero urabona yuko muri iyi minsi iheze mu myaka nibaza kwidashikana 20 urabona ko imbere yaho Uburundi butigira bugira ikintu na kimwe bukoze budateze amaboko umunyamahanga n'ishuri ritoya ryubakwa ari uko haje imfashanyo y'umuzungu ariko uno munsi murabona yuko nyuma y'imyaka hafi 16-19 urabona yuko hari amashuri yubakwa mu gihugu atamfashanyo y'umunyamahanga arimwo ukabona amavuriro yubatswe ibihumbi n'ibihumbi ukabona ibibuga by'imipira y'amaguru ukabona imirima iteye igomwe ukabona ko ibintu byose iterambere rirahari ndetse murabona yuko hari n'amahinguriro uno munsi ariko yubakwa n'Abarundi akubakwa mu Burundi ku buryo ndetse mubona nuko haraheze igihe n'amatora muraze ko imbere yaho amatora cyashobora kuba umuzungu atabishatse kubera yavuga ati ntayaterereye nayo matora ntaba ubu rero turabona yuko tumaze kugira ibiheta ngabo bingahe amatora akaba yitunganijwe n'Abarundi bakayaterera bo nyene ndetse akaba n'umusesekara
rero
turabona yuko ubu hari ibiriko birakogwa hari ibimenyetso byerekana yuko Uburundi buri kubuhagararira ubwigenge bwango ugahimbaza intaha yo kwikukira ufite icyo bwishimiye yerekana amakungu yuko hari icyo bushoboye
egome ndabona umurongo wa Dr. Banu Innocent Banu umeze neza muri iki gihe muraho Innocent Banu
mara neza
mura komengaho
asa turaho
mu kanya gatoyi mutubwire mu majambo make cyane rwose ukuntu namwe ibintu mwibaza ko byo byaranguwe no Burundi mu myaka 59 irangiye uronse insinzi kukira
iyi Burundi ngara mu myaka yose kwikukira cyane ndetse n'ikibazo wende na marimati baje ko ndamutse
ndabasabe Innocent Banu mu rondere indi telefone mwoduha kugira ngo tubahamagare iyo telefone nibaza ko itoshora kuwandanya irimo ibintu byinshi amaparazite menshi cyane rwose unitukumva na gato imeze nabi reka tubandanye n'abandi ba batumire turi kumwe ngaha iyi mbere yuko tugaruka kuri mwebwe Professeur Paul Nkunzimana nashaka twumvirize mu kanya gatoyi ijambo Perezida w'Urundi yashikirije abarundi ejo ku munsi wa gatatu ijambo rijanye n'iyo myaka 59 irangiye Urundi bronze intaye yo kwikukira
ubukoroni n'ubwicanyi mu bundi mbere n'ubwicanyi bukorerwa ikiremwa muntu uretse muri Afrika no mu yindi migabane y'isi Uburundi bwarafutanye kandi cyari igihugu cyifashe cyari igihugu giteye imbere haba mu burimyi ubworozi ndetse n'ubudandaje n'amahinguriro iyo tudahura nayo mahano Uburundi kiba ari igihugu giteye imbere cyane mugabo cyanyoshwe n'ubukoroni mbere ko Burundi hoho ubwo bukoroni ntikwabaye kutuzingamika gusa ahubwo bwaradupfunyije mu buzima bwose bw'igihugu kuko bwaduciyemo imice abantu baricwa barangazwa none n'ubu ntituratoha
Professeur Paul Nkunzimana ijambo ryashikijwe n'umukuru w'igihugu avuga ko hakozwe amabi atari make urivuga kwiki mu kanya gato
ego murakoze ego amavi yarakoze no barakogwa ahubwo gihambaye no kuraba icyo ayo mavi avako nkuko nabivuze ngitangura ubwigenge bw'igihugu buva ku byo kuri kukuru igihugu cyo nyene kitunganije mu byerekeye ubutunzi umuntu adutegereje ubutunzi bw'igihugu mu Burundi buri mu minwe y'abanyamahanga gushika uno munsi haba mu byerekeye ikawa mawe ikuru zagenze ibyerekeye ubutare kugira ngo murazi ibintu biri mu Burundi ubutare buhari uko bungana umuntu akaraba iyo buja nacyane cyane buravye n'amantuzenya amashyirahamwe akorera muri ubwo butunzi kandi mu ntara zose z'igihugu mu Rutana itaruzi igitega Bujumbura sakaza za Cibitoke mu Kirundo na Ngozi n'ahandi urumva ubwo butunzi bwagiye bugabanganwa n'abanyamahanga gushika n'uno munsi iyo bari muri ibyo bisata urumva rero kandi n'ibindi bintu byinshi murazi yuko Uburundi bwigeze kuri harigeze kuba intambwe ntoyi byaje ubutunzi ngira ngo nko umuntu araze imbere yuko ashyirwa ko umukono ku masezerano n'inzego za Bretton Woods mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu imbere yaho harakozwe ibintu byinshi cyane rwose haba amashyirahamwe menshi mu bisata bitandukanye by'igihugu z'ubuzima bw'igihugu haba mu mahinguriro murazi ni amashyirahamwe menshi za UNAFA za Gerundi ari amashyirahamwe menshi y'ubudandaji amashyirahamwe atandukanye za UNC za UNIMAC za IPMABU reka n'amashyirahamwe menshi yashinzwe za SOSUBO rejidezo yarakomejwe uburoro nk'amashyirahamwe ubunye nka mvuza yabiri ariko arasubira inyuma kubera ko ariko ashyira mu minwe y'abanyemari b'abanyamahanga ama zaona tele zose bon hariho
ariko ariko ayo mashirahamwe
afasha abakozi
ayo mashirahamwe yari mu minwe y'abarundi
ego ariko mugabo ubunye mashirahamwe yose ayeze aho mase ashaka kubera yuko kazi ko marije des zone n'ibindi bon azakote buzose kote byo yaragiye iri mu minwe y'abanye mari cy'abanyamahanga urumva rero usanga yuko byo kuri intwaro yari ashinjije ibintu ingorane zahabaye nuko ariyo nyene yaciye ishinga isinya amasezerano n'izo nzego za Bretton Woods izo Banque Mondiale na FMI zaciye zikurikira hafi hakurikiwe inyuma n'ishyirahamwe ry'abanyemari y'abanyaburayi
icyo kibazo cy'uko
zagiye zirakurikira zagiye zibandanya cy'uko murindi ugusambura ubutunzi bw'igihugu
icyo kibazo cy'uko
yuko kwikukira
ntakubari icyo kibazo cyo kwikukira kubera ubutunzi bushaka kuba buri mu minwe y'abanyamahanga nk'uko muyibuze turakigaruka ko ariko nashaka mbazi na ambasaderi Isidore Mbayihaga nawe nyine agira icyo atubwiye amajambo make cyane rwose ku ijambo ryashikijwe n'umukuru w'igihugu avuga amabi yakozwe n'abakoloni
ijambo yashikirije nyacyubahiro umukuru w'igihugu ryari ijambo rikomeye ndetse rikangurira imitima gukubita agatima mpembero abantu bakaraba iyo bavuye bakaraba ingorane bagiye baragira hanyuma bakabona aho bageze bagaheza bagaca ubwenge bakabona imbere ibyo yavuze yavuga ati ubukoroni n'ubwicanyi nk'ubundi mu bisanzwe ibyo byose biriko biravugwa ngira bitagenda neza kera nuko umukorona atari bwatefwe ngo ate wareke abarundi bitunganiriza imirimo yabo ya misi yose n'imigambi y'iterambere hanyuma afashe ku byo bamusabye gufasha rero ibyo umushinga nawe turareka aravuga ubwake nibyo wabona abanyamahanga aribo bagaba ibintu nka byose ukabona ubutunzi bw'igihugu buragaragara ko buhari mugabo umwene igihugu ntiyigera abona icyavuyemo mugabo uno munsi nariko ndabivuga kare haraheze imyaka igihe kuri hafi 20 abarundi bageze bati ntibishoboka ibyo abarundi bifuka iby'abarundi nyine ibyo ariko aravuga ati hariho amashyirahamwe yahavuye aje amenwe y'abanyamahanga cyangwa imisahe y'abanyamahanga na kera ahubwo byarabaho mugabo ntiwabona n'icyinjira mu gihugu ariko uno munsi kubwira umunyamahanga agira icyo akorera mu gihugu ntaza yidagira ngo agire ibyo ashatse baramwereka ingene bigenda n'amafaranga ateza kuriha akinjiye akaboneka niyo mafaranga mubona leta ibuza ko abantu ku buntu abana bavugwa kwa gusa ababyeyi babyara kwa gusa hari ibyubakwa mu gihugu njye ko ndavuga na dondaguye by'amashuri n'imitaro n'ibintu bikenewe byose biriko birakorwa amazi meza umuyagankuba murabona umunsi mu Burundi bugira butangure kuwushora hanze nubwo yavuze ngo jidezo ngo igeze ahatemba hariho ingomero zishika zine zitanu zigazuguruke ku buryo umuyagankuba zuba ari mwinshi cyane ku buryo tuwudaraza hanze byose rero ni byerekana yuko Burundi bwahagurutse buriko burahaguruka bukavuga buti aho umukoloni yatwiciye ifoko tuva hasi ibyacu tukabifata mu mirimo ijambo rero yavuzeyo n'ijambo ryiza nta n'ijambo abarundi b'umutima bakeneye kubaha igihugu bakorera ko bakareka kuzera inze bakamenya yuko bashoboye kandi ibikoresho babifise kandi nkako n'Uburundi rwarahezaga bufise ubutunzi kama butari buke kandi biriko biragaragara neza yuko umurundi yaba mukuru gushaka kuri mutoya bose bariko barabona ko inyungu niyo nkabona yuko rero uduhimbaje umunsi wo kwikukira by'ukuri turiko turabona ukwikukira nyakuri uko ariko
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turafise umuntu wanyu iradiyo Ijwi ry'Amerika Anise muri
neza
muri hega Anise
muri komine Mugamba iri mu ntara ya Bururi
kandi kazina kawe ninde
havugiyaremye
duga ku ijambo havugiyaremye ikibazo cy'umvira mu kanya gato
yego imbere yuko bagandagura umugano wa bigozi ko bwagatore abarundi bose bari hamwe rondera intayi yuko naho bamwe batazumva kumwe kuko bamwe barondera yuko sikukira bune nyine abandi bakabarondera yuko byataragera akibazo cy'amoko cyari hagati mu Barundi kubera iki nyuma y'urupfu rwiwe Abarundi basiye batana mu bishinzwe amoko uvuga yuko ari hamwe hapfuye umugabo hasigara umugayo kabazo kagira kabiri ubukene buri mu banyagihugu b'abarundi nta kuntu ubutunzi bw'igihugu bwoba butatabikanywa na bose nk'uko byategereje.
Murakoze cyane rwose, ibibazo byiza, ibibazo bibiri byiza. Reka Professor Paul Nkunzimana mutangure mu ishuri ikibazo cya mbere cya Anise Vugiyaremye avuga ko abarundi bari bafatanye mu nda nyuma yaho turonkeye ubwigenge, reka naho umuganwa wa Rudoviko Rwagasore gandaguriwe haciye haduka ikibazo cya moko. Muduge ku ijambo ku icyo kibazo cya mbere.
Ego murakoze, nibaza yuko ari ibibazo bibiri, ahubwo aravuga ibyerekeye ubumwe bw'Abarundi, hanyuma aravuga n'ibyerekeye ubukene. Rero nibyo, imbere yuko Agasore yicwa, ku by'ukuri ibibazo byerekeye amoko mu Burundi, erega ni ikibazo. Ego nibyo, abazungu barabizanye nanabyanditse ko n'igitabo umwana agomba kuko urumva basanze Abarundi ari abantu basanzwe bafatanye mu ndimi bamwe. Urumva rero ni kuvuga yuko igihe cy'intwaro ihagaze ku mafaranga itari bwashike mu Burundi. Ego abahutu n'abatutsi bagaragaraho hariho umugabo byari bifise iyindi ntumbero, kuko ubwa mbere hoho nuko abazungu bakoresheje abantu ngo bahita mu Rwanda mu banyabuhinga baje kubapima amazuru uburebure n'ibindi, kuko ibyo bari bibaza byose byari byabananiye byabasuye, batangiye bavuga yuko ngo wari ntuzenya ngo wamwe ari abarimyi ngo abandi ari aborozi abandi nabo ngo batware n'ibindi, hanyuma basanga ibyo ntibikunda. Basanze yuko umurimyi wasanga n'ukorora yorora uworora yari umurimyi, ibyo bikagura ukundi babitandukanya. Niho rero baciye batangura kuzana ibintu byo gufata abantu bahere kuko uko bameze inyuma, uko babeha amazu uko ameze ibintu byerekeye ntuzenya adavye bise ngo adina mu mitwe za mengoshe uko araba nguvu ziri mu kuboko kw'ububafu n'ibindi gusha naho baja ngo uzi guharura ngo amagufu sanga n'ibindi. Urumva rero niho inyuma rero babaye uko ibyo bidafashe, niho bazanye rero
ariko inyuma. Ariko Professor Nkunzimana, hariho abantu bashobora kuvuga
muri iki gihe ngekurikije gatoyi urubaro muri iki gihe ingorane zihari nuko mu Burundi ibyo ababirigi n'abandi babigisha Abarundi nibyo turimo nibyo dukoresha haba ahantu hose, kuko nta kintu kimwe gishobora gutandukanya umuhutu n'umututsi cyangwa n'umugabane iki, nta na kimwe kibatandukanya by'ukuri atari izo nyine azungu bazanye. Ugenda hajya ku ibarabara cyangwa ugera mu isengero cyangwa ukajya hehe cyangwa ibintu byose ku mabarabara n'ibindi, itandukanyizo nta handi riri. Nibyo rero twebwe Abarundi twafatiye ko nibyo tubandanya dushyira mu ngiro. Naho iyo umuntu ariko aratema uwundi ashaka ariko arasa uwundi si umubiri ariko arasa umurundi si umukoroni ariko arasa umurundi.
Mu kanya gatoyi Professor Nkunzimana, ni kuki ku bwanyu Abarundi baguye muri uyu mutego?
Rega ntiyaguye mu mutego by'ukuri, muri politiki nta mutego uriho, kuko izonye rigigwa n'abantu abategetsi, abantu bashaka kuja ku butegetsi cyangwa ari ku butegetsi. Urumva kuko ni gukamisha, nibyo bita gukamisha, ni ukuvuga umuntu aja ngaho abantu baja ngaho bagashaka kwita yuko bariko baravugira amoko, bariko baravugira ubwoko, mugabo akicara ko bavugira urundi bose mugabo akitwaza ubwoko, ivyo sivyo na gatoyi, nivyo guhenda Abarundi. Ahubwo niho mbona yuko icyo kibazo cya Aniseti yabaje cya kabiri, niho nirako tuzakigaruka ko
murashobora kubandanya,
niho hatuma abo bantu bashaka kujya ku butegetsi cyangwa abari ku butegetsi nuko bavuze bakamisha
yego me
kugira ngo barundi bacane mu bikoresho gusa ndagira kibamarira ukene buguma bubandase mu Burundi nkuko waniseke aje kubivuga
mumpe inyisho gufi ngufi tukiri kuri we nyene ya Paul Nkunzimana ikibazo cha kabiri cha anise avuga ko eka ubukene bwa buva ku kuntu ubutunzi budasabikanya hagati y'abarundi mu kanya gatoye cyane gose munsi buntu
ego ego mukaya gatoya ariko ndagutse kwiga ko kumukinije kuko nuko nabivuze navuze ko ubutunzi bw'u Burundi buja mu minwe y'abanyamahanga none uvuga iyo nickel iyo ija uvuga iyo nzaha izo nzaha iyo zija uvuga izo terrar za gakara terrar uvuga ubutaka budasanzwe buri hake ku isi nabwa yuko Burundi burimo izo terra ubutaka budasanzwe ku isi hari turi mu kibara cya kabiri inyuma y'Ubushinwa ku isi yose nzima umva ubutunzi uko bungana mwovuga izo nzahabu mwovuga izo kota iyo zija mwovuga izo kasiterite za ufamite none ashobora kuvuga nuzenya izo nzahabu za butihinda za kibitoki n'ahandi iyo zija zija mu mifuko y'abanyamahanga kandi noneho mumenya yuko nta kintu kiva muri izo bisata kinjira muri leta nanone murazi yuko nuzenya izo tera noneho hari hafashwe ingingo yuko barahagaritse ya Rainbow yarihagaritswe y'imfata kibanza ndetse n'umushikira bwanje wa mbere yaramenyesheje yuko ata kintu cinjira muri leta urumva rero ivyo vyose nivyo bituma haba ubukene yaba ubwo butunzi bwose bwashobora kuja mu banyagihugu yabwo ubutunzi bwose bwashobora kuja mu minwe y'abanyagihugu bugashobora gusabikanywa nta bukene baburi muri iki gihugu mu Barundi
murakoze ndabona na telefone ya Professor Bano Innocent Bano yagarutse ariko imbere y'uko duha ijambo Professor Innocent Bano tubanze tugaruke kumushyira ntahe Ambassadeur Isidore Mbayahaga agire icyo avuze mu kanya gatoya cyane rwose ku bibazo bibiri bya Anise ikibazo cya mbere akaba ari ikibazo avuga chamuko cadutse inyuma ya Burundi buronke ntayo kwikukira ikibazo cha kabiri naco nico cy'ubukene bwo babuva ku kuntu ubutunzi budasabikanywa mu kanya gatoya cyane rwose ambassadeur ndabona kanya kihuta
ego murakoze cyane anese avuga yaremye yarajije neza kuko yavuga ati mbega ni kubera iki inyuma y'Uganda kugwa ubuganwa bwa gasore ntayo kwikukira Burundi bwahavuye buca bujya mu njyane zidahera yavuga ati impamvu yoba ari iyihe impamvu ni imwe gusa kandi irumvikana kuko abagandaguye umugandogo wa gasore niba rya nyene batere ko bemera yuko Burundi bwikukira nabo bazungu nyene babikoze muga bakoresheje Abarundi bari gito batemera yuko Burundi bwikukira abo rero urabona yuko hace hatangura kuja intwaro umuzungu nyene yishiriyeho ibyo birazwe nta muntu rya Repubulika zagiye zikurikirana guhera inyuma y'ibihumbi bica na gatatu nta n'umwe yatwara igihugu abazungu batabishatse bavuga bati naka turamukuraho tuhashira naka muri icyo gihe rero igikoroni cyahavuye gica kibandanya mugabo umuzungu akinyegeza inyuma y'intwaro mbi wenyine ariko arishyiriraho icyo rero cyahavuye kiba rero injyane birabandanya kubera umuzungu ntiyigera agomba yuko Burundi butekana kuko butekanya abantu bahaguma muri bwa bumwe bahoramwo kuko murabizi yuko imbere yabo imiryango niyo yavugwa mu Burundi nta moko yari ahari barabona bati rero Abarundi bagasubira muri ka karangamutima kabo ka kera ibyo tugomba kwiba cyangwa ibyo tugomba gukora ngaha bizaba bitunanira niyo bateza kuturyanisha bagaca bishyiriraho amarepubulika bashaka hagatwara uwo bashaka bakoresha ibyo bashaka gushikaho Abarundi bavuga ati turabirambiwe izi njyane turazirambiwe aya maraso aguma aseseka turabirambiwe abantu baravuga bati reka uko bigenda kose dufunze cyangwa ikiguzi gikomeye mugabo Abarundi batangure kwishyiriraho inzego bitoreye rero Anisete yobimeya yuko kijya gihe niyo mpamvu yahabaye Burundi bwahawe itariki n'ukududa idarapa gusa mugabo umuzungu wari gutereza kubyura barundi akabereka ingene bateza kugira ngo bakore bikukire bakore ibyabo maze kwa gasore yatangwa na cooperative n'ibindi yereka abantu gutunganya imigambi yabo baki bamugandagura baca bishiriraho abacangero ibihemo by'abarundi bihemo kya bene wabo n'icyo gihe nagomba kuvuga uko byagenze uko ikibazo cya kabiri yabagije yabuze ati mbega ubukene bwo babuhari ubwo ntibuva ku kuntu usanga ubutunzi bw'igihugu budasangirwa ku rugero rukwiye n'abarundi bose ye nibaza yuko icyo yavuze wovuga ubukene nibaza yuko ubukene butari mu gihugu iwacu gusa buriho n'ahandi mugabo navuze ngo uye urabye ingene leta y'u Burundi iri kiratunganya ubutunzi bw'igihugu biragaragara neza yuko umurundi wese ku rugero rwose ababa ko ubutunzi cyangwa bw'ubukene baraheza bagashyikirwa ubutunzi bw'igihugu yagaba Federike si ukuvuga ngo abarundi bavuye mu gihugu cinjije angahe umwaka ngo tuyagabure umwe wese abika yiwe umufuko ubutunzi bw'igihugu ni ubu bugura imiti yo kuvuza abana ku buntu gushyira ku myaka itanu n'ubu bugura imiti yo gutuma ababyeyi bibaruka ku buntu bitwara amahera menshi cyane ajya miti n'aya mafaranga bavuga bati abana ntibasubire kwiga batanga amafaranga leta irabarihira minerevare n'ibi bitungwa leta iri biratanga iha bene gihugu ku mutumba ubuye abantu bose benshi bafite ibitungwa bafite ibintu bahawe amahera rero cyane ubutunzi bwinjira nicyo bukora kugira umurundi wese abone yuko leta iri kiringiza amafaranga kubwo ubutunzi bwa nawe agashikirwa
ndabona akanya katujanye ambasaderi ego
biragaragara neza yuko umurundi muto muto nawe ne aheza akagira inyungu mu by'ubutunzi bw'igihugu biriko birinjira bigaragara nuko rero nibaza yuko ikiringo si kirekire urabona yuko ni nyuma y'ibihumbi 2005 niho bitanguye ko abantu bagira bati dukora ibi n'ibi hama bene gihugu nabo bashikirwe kuri ibi
icyo kibazo cy'ubukene turakigaruka ko ambasaderi Isidore Bayihaga
ashe gukora n'imigambi myiza bari ko batwereka yo kwiteza imbere turabona yuko mu minsi mikeya nk'uko yavuze nyine cyubahira ati umuntu wose uronka icyo fungura umufuko uronka amafaranga turabona yuko hariho ibyizigiro
egome ndabona akanya katujanye mumpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose reka tugaruke ku mushyirantahe inosambano ndabona telefone yiwe yasubiye gukora neza mu kanya turaja ku munywanyi Emmanuel ariko Professor Habano Innocent mugiye namwe cyo mutubwiye ku bintu mwibaza ko leta y'u Burundi eka u Burundi bwaranguye muri rusangi kuva buronse insinzi yo kwikukira araheze imyaka 59 mu kanya gatoya cyane
murakoze cyane imbere yuko mvuga nishobora kuzitura zimanza ku mutsaba batumire naho ari ngombwa kuri bavuze njyewe nibaza ko kugira ntange ibyo leta imaze gushika ko byofata igihe kinini cyane mu gace nashaka kubanza kuvuga nuko twabanza tukaraba kwa imbere ya byose ingene icyo barondera kugira bikukire umaze kubona icyo barondera kugira uburundi bwikukire ucubona ibyo bashyize ko ibyo barondera igihe twari ko turarondera kwikukira twabifite ko mugabo rero kuvuga ko twabifite ko ibyo ni ukuraba kuko navuga ko independence navuga ko ari si ukuvuga ko ari igihe cyafi tubonyene kugira ibintu byose bico biba ni ibintu bya ni process yici ndende ni ukuvuga ko gushika n'uno munsi iyo independence abarundi baracayirondera mugabo baribuka independence ikimenyetso cya mbere cyerekana kwikukira ni hamwe ibendera ry'u Burundi ryurira bakarimanika no mu makongo muge muraba ibyo arupfuye ururimbo rwa mbere rurandi byo guca Burundi no muca mutara ko igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi kigatwagwa n'abarundi
ego be nagira kandi mugire ico muvuze ku byazo byabajijwe n'umunywanyi radio y'u America
hanyuma mbandanije ejo byapfurikiye mu kurondera ibyo bari baharanira kubarondera independence hagiye haca mu mitego imitego myinshi mugabo barundi baragerageje barasungiye imitego baragandaguye umugambi wa Rudolf Gasore yerekana yuko abasha abatari bari bishimiye independence bacu bavuga bati reka turabe ko twogaruka tugagaruka ku butegetsi tugafata uburundi mugabo byaranze abarundi iyo ni intambwe igira kabiri abarundi ko berekanye yuko nabo bagandaguye umugambi wa Rudolf Gasore bashobora kubandanya barongoye igihugu cyabo ego
n'ibyakurikiye murabizi ko Uburundi bwaragerageza kwama buri kuburarondera ingene buba mu ngorane byatewe n'abantu bakoroni mugaba gacaza mu bindi bibazo rimwe na rimwe bitava ku Barundi byava ingene isi iriko iratwagwa mwarabonye ko twaciye tumaze korona independence twaciye tuza mu byo bita guerre froide hagacaza mu bintu byinshi rero bica bituma n'abandi bateza gutwara kugira
abasirikare
hanyuma ibyaranguwe rero ishobora kuvuga cyane cyane ni mu rwego rwa politiki abarundi bavuga ko bikukiye mugabo mu rwego rw'ibindi bindi bisata rimwe rimwe haratarimo agahaze ari nacyo gituma ubaho tugeze turabye n'ibihe turimo mu makungu cyane cyane ngo ntujya globalization tuvuga ko kuvuga ko bikukiye k'ubukene n'abandi ibihugu birakeneranira usanga hari ibyo ibihugu abarundi bonyine
byashoboye
gukora ukwabo amabwi ya politiki urajya mu butunzi n'ukuri yewe sinavuga ko navutse mu 1932 muri uwo mu gihe navukiyemo usiko ubu ndabona ko hagiye habakarusho inyene abarundi bagenda baba inyene babaho bwa mbere twabayeho uno munsi
egome ariko nkuko
inyene n'inyene iriko iratunganya
egome inasambano nkuko ariko nkuko n'indira gato inasambano
mu minwe ibyo gutwara igihugu n'inyene igihutunze kandi ibindi bitata byinshi
egome nabasabye umpe inyishungu fingufi kugira turabe ko twoheza ibibazo byose dufise muza bamukoze tugarutse ku bibazo byabajijwe na Anise aravuga ko kuva Burundi bwikukiye hadutse indyane za moko eka zabandanije gushika no muri iki gihe kubwanyu ivyo muvuga kwiki mukanye gatoye cyane gose ikindi kibazo nuko yabaje avuga ati ubukene burangwa mu Burundi ntibwa buva kukuntu abarundi badasabikanya ubutunzi
indyane za moko kubona zaduka nabivuze imitego yabaye myinshi murazi ko mu gihe bari kubaharanira independence hari abashaka ko independence n'abandi batabishaka muri abo rero batabishaka bateza kurondera uburyo bwose bwo bacanisoma abarundi abo rero nta namwe bigeze baza kuko n'abantu bari bari kumwe n'abakoloni abo bari kumwe n'abakoloni uko hariho bamwe bamwe babandanye ibyo byumviro byabo n'ugushika n'uno munsi akaba n'abacanisoma abarundi ibyo rero ntibitangaje kuko igihe hari imigwi ibiri hariho umugwi wamushaka iminsi yose kugira urabe ko ugaruka ku byumviro byabo bya mbere abo nabo nibaza ko mu Burundi abari bashaka ko independence itaba kugira abarundi bajye hamwe babandanye ya migambi yo gutanisha abarundi kugira basore gushyikira ubutegetsi mu byumviro byabo hariho n'abandi majenerasi babandanya kurikira
hanyuma
uno munsi hari abakiriho bakoresha n'abakoroni ibyo rero nibyo bituma ibyo njyana igira mugabo urebye nta audiotera ubwoba kuko boro bijya biragabanuka kuko abarundi benshi baguma batahura yuko ibyo ataho bifatiye
hanyuma ubukene
imbuto mbi zarize n'abakoroni
hanyuma ubukene ngo bwo buva kuki Anise avuga ko bwo buva kudasabikanya ubutunzi mu kanya gato munsi y'umuntu
ubukene naho bijyana n'ibihe ubukene bijyana n'ubuhe none inyuma ya independence turazine n'abarundi bari babayeho urabona uko isi nubana nk'utuguma tujya mu byago rwatsi uko icyo nakwita ibyo abantu bakenera uno munsi sicyo kimwe n'uko n'ibyo bakenera mu myaka yahera uko isi yaguka uko rebeza zibaho niko uraba n'abantu baba bakeneye ibintu igihe rero igihugu kiba kivuye mu bihe bimwe bibi ntibishobora guta igihugu nitacyonka byose kugira icyo giha abenegihugu kera umwenegihugu ntiyari akeneye telefone ubu umunyagihugu akeneye telefone ugasanga uburyo ataza kugura ko telefone usanga ari byinshi urabye uburyo umuntu wa kera yakenera kugira ngo yakenere ni nacyo gituma l'offre la demande niko nabyita mu gifaransa ubu muri monde turimo usanga bigoye abantu rero batabona ko ari ubukene mugabo nibaza ko abarundi bamaze gusiga kuri iyi ntambwe urabye ibyo bakenera n'ibyo bashobora gukoresha kugira baronke ibyo bakenera nibaza ko bijyanye n'igihe ibihe biriko birahindagurika sivuga ko bijyanye n'uko hariho ubukene busesa bugacana mu Burundi murazi ko ikindi cyerekana kwikukira ku Burundi murazi ko hariho ikigo kigezwe ibyo kwereganya amakori ariko gifasha kugira n'ubutunzi bw'igihugu bugenda nako nyine mbere nta byari bihari mugabo birahari byerekana yuko ubutunzi bw'igihugu buriko buragerageza gutunganywa neza kugira abarundi bose bashobore gutunganiza mu byerekeye by'ubutunzi n'intambwe nini cyane ari nacyo gituma duteza kurindira abasirikari porotesi independence n'imbere muzobona ko hari ibintu bibandanya bihinduka
byinshi cyane tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Emmanuela. Muraho Emmanuela.
Yalo.
Muraho Emmanuela.
Yego muraho neza.
Yego muri hehe?
Amandi ngisagere Bujumbura.
Ni Bujumbura kandi kazina kawe ninde?
Ndayisenga.
Ndayisenga duka kwijambo mukane gatoye cyane gose ikibazo cy'umviro.
Mbo hamana sakambaze abatumirwa
yego
se bombarira igonganda izo zitano zijyango zije kuguresa umuriro hanze aho zoba ziherereye hama bo bo nyene bo bari bari byo cyambe bari hanze kubera kwebwe turabifite ikibazo cyo ko tutaburira kuri FM
murakoze reka ikibazo cyawe tugihe ambassadeur Isidore Mbayagariwe ashikirije icyo kibazo mu ntango mu gihe cyo mubwiye mubwiye Emmanuel Ndayisenga abaza kubyerekeye uko kudandaza umuriro hanze
bo nibaza yuko nubwo avuze ko abikurikirana ngira cyane kuko nimba arakurikirana ibikorwa bya leta umushikiranganji ajeje iby'umuyaga nkuba n'amasoko ntanga nguvu aherutse no gusinya ntuzi amasezerano n'ibindi bihugu yuko bo avuze ati izo ntuzi reka ndazimubwira hariho rusumo rusumo nibaza ko ayumva hakaba naho ruzizi ya mbere n'iya kabiri hakaba rero na Gigi Murenge izo zose zahejeje ibikorwa byazo ubu zitanguwe kudanaza umuyaga nkuba kandi rero umuyaga nkuba nk'uko nabivuze kare ugiye kudaza no mu bindi bihugu kuko izorekura umuyaga vuba utari muke iyo nibaza yuko akeneye kubimenya yojya kuri site ya guverinoma akabiraba ko yoca bisanga ko n'ibiriko birakorwa mu nyuma bitaraheza akazi kaza ayandi mabaraje akiriko arubakwa atabisanga ko mugabo izo ndamubwiye zozo ubunyene nibaza yuko bitangwe gukora hanyuma bafatikanije rero n'umuyaga nkuba wari uhari nibaza yuko ibyo navuze yoca asanga ko ari ukuri yobyaba birahari
yego reka tugaruke kuri Professor Paul Nkunzimana mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu ibihugu byinshi bifite muri Afurika n'u Burundi burimo bidafise ubwigenge kubera ubutunzi bushobora kuba buri mu minwe y'abanyamahanga umuti w'icyo kibazo utorwa gute Professor Nkunzimana
yego murakoze mbere yuko nishyushye tuzabanza kubanza kugaruka ku kindi ubwa mbere inzego zo muri Afurika z'amatora by'ukuri mu mazi yuko umuntu wese azi iyo byaje biva sarundi bavuze ngo tuyadushinyize ubu twitoreye murazi yuko habaye inama yahuje umukuru w'Ubufaransa Mitterrand n'abakuru b'abanyafurika bya bindi bita France Afrique hagiyemo n'ibindi bihugu nk'u Burundi n'ibindi bihugu bindi mwazi yuko iyo nama yabereye i Rabaul itariki mirongo irindwi z'ukwezi kwa gatandatu mu gihumbi kimwe n'amajana mirongo icyenda urumva rero Mitterrand umufaransa babandi bitwa abakoloni bategetse abanyafurika ati nimba mushaka imfashanyo nimushireho inzego mwitoreye aho rero niho yaganeho byavuwe ni ukuvuga rero izo nzego yego ni inzego abantu baba bitore mu bwoko by'ukuri baba bazishyizeho ku nyungu z'abo banyamahanga abo intwaro zihagaze ku mahera namye mvuga intwaro ihagaze ku mari some de la bore rero nicyo yari igamije nizo ibihugu bya Afurika kuba yibandanya bikora urumva rero ku by'ukuri ntizegera si inzego abantu baba bitoreye bonyine mugabo baba bazishyizeho kubera yuko abategetsi baba bahari baba bati yego kugira ngo tubandange tubonka izo mfashanyo reka dushyireho izo nzego abanyagihugu bitoreye kuri yuko batoye kandi ngira ngo murazi amatora muri Afurika uko biramagenda iminsi yose iyo habaye amatora igihe cyose hamaba haca haba ingorane ni ukuvuga yuko n'amatora aba yagiyeho ata muco uba uhari na gatoya ahantu hose habaye amatora muri Afurika inyuma yaho hama hari ingorane amare ubwicanyi mu bw'akarorero hanyuma ikindi nacyo kibazo wowe warumbajije ego igihugu kiratunze nabivuze kuva kare ni keri yonyine hariho amareserve
muravunagura amajambo ndabona kanya kihuta
ama miliyoni amajana 208 nabuza yuko ijekere tera utakabu buba hake kwisi usanga harimo ubutare bwinshi bakuramo ibintu byo muri iki byo muri bibihe haba amapiletrike haba ibyo amatelefone haba elektronike n'ibindi Burundi ni cya kabiri ku isi havuye Ubushinwa egoti rero kuko ikibazo ujyanye seti yabajije kuva kare ni ikibazo gihambaye cyane rwose gusabikanya na bose gute gusabikanya na bose yumva yuko ubwo butunzi navuze kuva kare ayo manikeri za musongati za nuzenya za ari za gitega ayo izo nzahabu zo mu cibitoke z'imuhinga n'ahandi izo ayo makota heza kabarore za n'ahandi izo za wolfamite n'ibindi ubwo butunzi bwose wari bukeneye uko buja mu minwe y'abanyagihugu nibwo buryo bwusabikanya bwonyine ni ukuvuga yuko kandi nanone hariho n'ikindi kintu giteye ubwoba amasezerano yose avuga yuko ngo leta y'u Burundi gufisemo umutahe w'ibice kuva ku icumi gushika kuri 25 ngo kubera yuko ngo ariyo isanzwe ifise ubutaka none ubutunzi bwose bw'igihugu nanone ni nk'uko bivuze kuva kare umushakanji wa mbere wenyine yavuye yuko letera zijya ujya butaka bwo bw'igakara n'ahandi yuko ata amafaranga yinjira muri leta nuvuga ayo mashyirahamwe aragenda akayaragura ibyo bintu ubu butunzi bwose agatwara iwabo Burundi Mining Metallurgical International za Chemical Buffer Metal Refining za Rainbow zose za Tantalobe za African Mining Limited za Tanganyika Mining Burundi za Morgan nta kindi zikora
atausubutunzi
ubutunzi mu gihe buzobana yabuja hanze y'igihugu wumva abarundi bazobanaya bakena hari ubukene kandi hariho n'ikintu mbare gatoye Frederic
akanya karagiye cyane rwose amasegonda 30
ubutunzi kandi umuntu araze abarundi bagenda bakena kandi nanoneho kugira ngo mwese murazi yuko uburundi bwarose ikibanza busize uno munsi ikibanza cya mbere mu bantu bakenye ku isi ahantu hitwa isi ni ukuvuga uburundi nubwo gice gihugu cya mbere gikenye
ndabona kanya katujanye professeur
bakenye
icyo kibazo nibaza cy'ubukene n'ubutunzi bw'ibihugu tuzokigaruka ko ariko reka tubibutse ko muriko murabandanya kumviza iradio ijwi rya amerika isanganira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise wundi munywanyi james muraho
aho
murakomeye james
namahoro
muri hehe
ibujumbura
kandi kazi narinde
Zizigiro
mu kanya gatoye cyane rwose ikibazo cy'imvuro turiko tuvuga ku myaka 59 irangiye Burundi buronse intayo kwikugira
ye mu by'ukuri mbona i Burundi wacu twikukiye ataragera kubera nk'aba nk'iyo baturekera gatoyi nk'abanyamahanga bakamanza imigambi bari bakoze y'iterambere ahubwo niyo mbona gushika uyu munsi tukigirako n'amabarabara akomeye niyo tugifise la majorite na yabo ibitaro niyo tugifise n'amashuri yego amashuri haragiye harubakwa ayandi kuva 2005 iyo batwari mu gihugu nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza rero icyo gihe rero twarihukiye n'ibyo dusa nk'abikukiye ariko umurundi ntigeze aronka ijambo bamwe baracinyijwe bamwe barangazwa aho hagiye havuka n'imizi imbere y'ibiroberi kubera agakinyizo k'intwaro zari icyo gihe zarakinyize bamwe barava baratwaromoka bajya mu ishyamba kubera bagenzi babo bishwe ariko n'ubu rero ntibyanahera kubera n'ubu haracyariho abantu bamwe bangajwe hanze y'igihugu abangajwe bashikiye bamwe muri bo n'ubu ari abantu bacicwa rero nicyo gituma mbona yuko kuva icyo gihe ntitugiye twikukira neza
reka icyo kibazo cyawe tugihe ubwa mbere na mbere professeur Innocent Bano agiye kivuze ko ati James ati urundi bwikuki hataragira niba ku jambo nasambana
teni bada yuko ibyatarijo nibaza ko hari hageze none bwikuki hataragira ufatiye kuki teni bada ko urundi byari kuki mugabo nkuko nabivuze urundi bwagiye buryo harimo imitego myinshi yagiye bamwo kandi nkuko nabivuze ibyo byinjyane ahari abantu ahari abantu bamwe baba bashaka ubutegetsi iminsi yose bakishije mu ngufu kubera ko biba bimeze kuca nimeze kuza byama bituma icyo bayita probleme entere ntibibwiye kuri babandi bari bahora bakoronije Burundi. Ibyo nabyita yuko ari ngona ziri hagati mu gihugu igihe harimo bamwe binjiwemo n'umugera w'ibyumviro byo gucanamwo batashatse kwikuramo. Muri icyo gihe rero abarundi bonyene ni bateza kuraba ibikenewe kugira ibyo bintu bihagarara. Nibaza ko mu bihe byo twagiye ducamo abarundi baragerageje kuraba ko ingene botora inyishu ku bibazo byabo. Nibaza ko gushika uno munsi turabona ko n'ibyo bibazo byo kuvuga ngo ariko bicana ariko bagira gute abarundi barabyicariye barabonye ko kwikukira ari ukuyaga hagati yabo. Iyo ni ukwikukira kw'abarundi ntibirinda kuva hanze ngo abarundi abo hanze barinde kwabwira ati muteza kwica muteza kubwira uko mwarabibonye mu minsi yahera ingene byagenze. Nibaza ko niyo ari intambwe Burundi buriko burashika ko kwerekana ko nihaba ingorane hagati y'abarundi bateza kuzoritorera umuti hagati yabo. Ibyo rero byagiye biba ni bya bindi navuga ni babandi batashaka ku Burundi bwikukira bateye mu Barundi si Abarundi bonyine bashaka ko bibukwa mugabo Abarundi byo bashaka kubonuka Abarundi boza hamwe. Rero reka duhimbaze uko kwikukira kuko kwikukira bitwibutsa ko dufite twebwe Abarundi icyo dushobora gushika ko tutarinze kwitura abanyamahanga.
Muravuze ikibazo cyo gucanamwo reka tuje kwa ambasaderi Zidane Bayihaga agica avuga kuri icyo kibazo nyine reka kisigaye kibonekeza cyane rwose hari mu minsi iheze ibitero bisigaye biba mu mabarabara. Ambasaderi Bayihaga ibitero bisigaye biba mu mabarabara ugasanga bihitanye ubuzima bw'abasivile ataco bazira ivyo bitero biramaze kuba katari gake ikintu kubwanyu mwovuga kuri ivyo bitero n'ikihe mu gusozera.
Kubwanje nuko nyene abantu botahura yuko intambara atakibanze bivuze mu gihugu kuko abarundi benshi batari bake baramaze kubambirwa n'izo ntambara kuko kanatsinde no munsi nta kintu gihari cyotuma abantu batera intambara mu gihugu. Iyo vyatekanye amoko yose arabanye umuntu wese ari kubikorwa no garukirangira kuri ibyo Profesor Mbano ashikirije muri sanswe hariho abantu bamwe batigera bifuza yuko Uburundi bwotekana hari abantu bamwe bajya kumuhingira y'abantu b'igihugu ariko ku byabaye birababaje kubona mu gihe tugezemo uravye ingamba y'iterambere yari kirakorwa hariho abantu baciyumvira kujya gutegera abantu bakabica. Nibaza yuko rero ako gatima nk'uko kizigenza wacu nyene cyubahiro Evariste ndayishimiye amaze iminsi agendera intara zitandukanye yigisha abantu yuko bobana mu mahoro n'umutekano umwe wese hanyuma akajya ku kizi tukiteza imbere. Nibaza yuko ibiriko biraba gushika ubu ntawe nubyagiriza kuko ntawe ndumva yivuga biraba gusa tukabyumva ariko nibaza yuko iby'ubupfirwa abagabo bazoheza bitorera umuti bihagarare vuba Burundi bakomeze imigambi y'iterambere barimo.
Namwe Professeur Paul Nkunzimana kuri icyo kibazo nyine ibyo bitero mu bivuga ko iki bigize iminsi biba bigahitana ubuzima bw'abasivile atacu bazira
koze kuvyo kuri ubwicanyi iminsi yose nta na rimwe umuntu yuvuga yuko hari inyishu buzana ahubwo ubwicanyi butera amarira kandi ugasanga hariko hicwa abantu ataco azira umuntu ari ku isoko cyangwa ari mu muduga cyangwa ari mu bunywero urumva ni umunyagihugu uba ibyo bitero byo kuri n'ibintu byategerezwa gushyirwa ahabona kuko nibaza yuko inzego zijejwe zategereza gushyira ahabona ibyo bintu ababikora abaribo urumva izo n'ingorane dufise mu gihugu kuko kuko ibyo bintu byose bigirwa biraba ariko nta na rimwe turamenya nta na rimwe abanyagihugu baramenya abo bantu abaribo n'ingorane dufise. Mu gusoza rero nashaka kuvuga yuko kugira ngo ngarutse kandi gato yuko twikukiye ngo hataragera kuzo kuri ntitwikukiye ahubwo itariki ya mbere y'ukwezi kwa 2022 cyari ikimenyetso yuko ikimenyetso yuko ababiligi bagiye yuko bunyagiye gutwara Abarundi. Mugabo ingorane ni uko abo barundi bahasubiriye bagiye batwara cyo kimwe nabo
abasubiriye
hanyuma rero haba ibyo bibazo byose haba byerekeye izi ndwara zose zari mu gihugu haba iyo by'ubukene haba ibyo by'ubwicanyi byumva yuko haba ibindi bibazo byose bihari nibaza yuko akeneye yuko abarundi bicara bakaja hamwe bakaja inama kugira ngo nukuja hamwe si ukundi byoshoboka bikeneye yuko haba kuri ukuri yuko mu Burundi abantu bashobora gusesura ibyumviro haba mu migambwe haba mu mashyirahamwe haba mu yindi mico yose kandi bakaja n'inama bagashimwa yuko ubwo butunzi bw'igihugu buja mu minwe y'igihugu bukava mu minwe y'abanyamahanga bituma
ndabona kane kagiye inosamba nawo namwe
mukingiro kugira ngo abarundi bashyireho ingingo zo kwikukira
egume inosamba nawo namwe mu kanya gatoya cyane rwose ibitero bize iminsi biba bikorwa n'imirwi nk'uko twabyumvise itaramenyekana bigahekura ababyeyi n'u Burundi abasivile atacu bazira mu bivuga kw'iki mu kanya gato
Ejeje bitero imaze iminsi biba nta sinzi ko naronka izina nabo biha mu bantu babishyira mu yindi zina ryo ko ari ibitero by'abahugu bw'iterabwoba niko nabivuga nta bitandukaniye n'ibibera nabijya bagira mu bindi bihugu bikomakomeye byamaze gutsimbataraba muri demokarasi mu butundi niba bihebye abo nabihebye abantu bagenda bakajya amabara bagategura barategera abandi nibaza ko atana icyo bafise boshyikiriza bumva boshyika kuko ibintu bakora n'igiterabwoba ni nk'ababandi bafata bakambara amasenti bakajya mu mabarabara bakiturira niko nabagereranya kuko nta sinavuga ko bafite revendication politike cyangwa ikindi kintu babafise ahubwo gusa barundi ni uko baja hamwe bakabarwanya hanyuma eka nabo bose baba bashyigikiye haba mu gihugu cyangwa haba mu karere cyangwa abo hanze nabo nyine bakwiye kwisubirako kuko n'abana b'abarundi bariko barapfa nta muhutu nta mututsi nta mutwa n'abarundi gusa bariko barapfa abo bantu rero nibaza ko uwabatumye cyangwa bakaba baritumye ahubwo boshyira boshyira itoto bakagaruka bakajya hamwe n'abandi barundi bakubaka Burundi abo bantu iryo terabwoba mu Burundi rikunda nibashaka kugira iterabwoba bazogwanya nk'uko iyindi migwi y'iterabwoba ikora nicyo cyonyine nshobora kuvuga kuko abantu atatu bafite barobanuka
ibaza ko
se
sonde barbare no bigamo gifaransa gutyo sonde barbare ndabona kanya kagiye murakoze cyane rwose ku kanya mu radio ijwi ry'Amerika
murakoze
namwe turashimye namwe ambassador Isidore Mayaga ku kanya mu radio ijwi ry'Amerika
namwe ndabakengurukiye ku kanya mufata mukamenyesha abarundi bari hafi na kure na kure ibibera mu gihugu
ndabashimye namwe professeur Paul Nkunzimana ku kanya mwa toye kugira mu ganiye ni radio ijwi ry'Amerika
Ego da gutangukiye Fredi ndakunje ndakemuye kandi abantu bashe kutwumviza mu kiganiro murakoze
murakoze mwese turashimye kandi n'abantu banyu bose bi radio ijwi ry'Amerika bateze amatwi ikiganiro muri sangacyo y'umunsi mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese
banywanyi b'ijwi rya Amerika
bakunzi b'ijwi rya Amerika
ku itariki ya 16 yo ku kwezi kw'indwi radio yanyu ijwi rya Amerika
izuzu z'imyaka 25 yabagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
amakuru yizewe y'impamo agasana imitima ijwi rya Amerika
Ni sabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka
haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye
dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga ku ijwi rya Amerika.
Tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu, mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radio@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio yacu. Murakarama.
Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'Amerika.